Ines ndashira ubusa urakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'iradiyo ijwi rya Amerika turuka kumva igitabo gishasha ibintu bidasanzwe cyane igitabo gishasha cy'urwaruka cy'abana uheruka gusohora cyiswe Kajumbu na Kumbati mbere na mbere icyumviro cyavuye kugira ngo wandike icyo gitabo cyiswe Kajumbu na Kumbati
murakoze cyane kumva iryo jambo je suis très contente gushobora kubavugisha icyumviro cya Kajumbu ekumbati cavuye cyane cyane ku buryo nari nsigaye mba mu Burundi naratashe naribarutse abana banje bariko barakura nifuza kuba ibitabo ariko ndiko ndabirondera nkabona ntibinyorohera kubironka ndi umuntu yakuze aronka igitabo muhira soma umwanya munini kandi ndazi icyo byazanye mu buzima bw'iwanje ingene ziranyongereye ubwenge niko rero gutangura kwibaza nti ndeza ko usanze ukunda kwandika kubera iki wowe iyo besoin uri turabona mu gihugu utotangura kuyikorera ko ukagerageza hanyuma Imana icanye ukaraba iyo bidushikana ahanini niho Kajumbu na Kumbati yavuye nagiye ndonka utwiyumviro nandika nsubira ama mbonye umengo n'akantu gafise histoire ifise igirora ndavuga nti reka ngerageze kugasohora ndabe icyo kiratanga
nk'uko bivuze Inese mu gihugu hari kena cyane ry'ibitabo by'abana tukiri aho nyine mubona biva kuki mbega abanditsi ni bake cyanke inkuru n'ibiyago byerekeye abana ntibishika ku mutima w'abantu benshi kugira ngo babyandike cyanke ni igiki gituma abantu batandika cyane ku bintu bijyanye n'abana bato bato
ano ikintu cya mbere nobanza kuvuga coba gitera iryo kena ni peut-être kubona yuko mu gihugu iwacu gusoma bidahabwa importance niniya nicyo cyari kibazo numva umengo ndakeneye gukorera ko mbega ni kubera ko abarundi tutiyenteresa ku bintu byanditswe amasubira inyuma mu kahise kacu nkabona yuko twari abantu bahana amajambo batwita ngo tuyikarisha uhana ni ukuvuga ngo ntitwakoresha ibyandiko rwose icyo rero ciye ngaruka mu gihugu cacu catumye umengo no kwandika ibintu tudakora tutiyumvira fashizima jewe ndibuka niga mu bicumi nkiri umwana nageze kubwira umubyeyi yari andetse ko nshaka kuba ikiva kandi nshaka kuba umwigisha ndabona ko andaje aratangara muga ndabona ko mu maso yiwe avuze ati icyo kintu ntigishoboka yereka arambwira ngo ntabyo nshoboye muga yanyereka umengo niko nifuza ikintu kitabaho rero ngira ngo hariho n'urundi ruhande abarundi twibwira ko bidashoboka ko ikintu tutogikora turafise akantu ko kwisubiza hasi ngo n'iby'abazungu n'iby'abantu biyumvira nk'abazungu akantu kagakonotasiyo negative jewe niko ngira ngo nagerageje gutsinda ndavuga niko jewe ndaje ko nasomye byinshi ndaje ko maze kwandika katari gake reka ngerageze ndagasohore n'ubundi sinzopfa menye ko karyoshe cyangwa gafite icyo kamaze kagakoreye ko ngo gasohoke kagaragare rero hanini abarundi turigaya abarundi tubona umengo n'ibintu tudashobora gushikira ahandi naho bikaba bitari peut-être mu muco wacu icerekeye gusoma cyangwa kwandika ukamengo byo tugura kubyambuhasha cyangwa kubikurikirana
none muri icyo kiwawe wahavuye uronka karyo cyangwa uronka n'inkomezi n'ishaka ryo kwandika ako gatabo cyangwa icyo gitabo hari mwiki ndani abana bosoma bakamenya iki iyo basomye Kajumbu na Kumbati
alors Kajumbu na Kumbati d'abord mfatiye kuri le projet en soi nashatse yuko amageneration y'ubu abana banje abana babatoye banje ariko baraza mu byo twakuriyemo batakibona jewe ndazi ko kera n'amakwanya gupfuru na cumi n'ibiri na cumi na biriya iyo kontekste yacu y'i Burundi umengo hari abatakishikira bari mu Burundi cyangwa bari hanze babanje gushobora kuyishikira Kajumbu na Kumbati bari gushobora kuba sharge na team y'i Buraya cyangwa ikindi mugabo je natoye abantu udupersonaje tw'u Burundi utuntu twibutsa iby'iwacu hama mu ncamake igitabo ico cigisha umwana kinyigisha kwakira ico ari akakigendera la leçon à tirer ni yuko umuntu wese ashobora kubicara kandi agashika kuri byinshi cyangwa akexcella. Igitabo kiri mu Gifaransa ariko hashiramo imyibutsa mikeyi y'Ikirundi n'imigani kugira ngo wa mwana abishikiriye yamenye Ikirundi atakimenya yacumva neza atacumva aheza agenda ahamagare wa mubyeyi ati mbega ibi ni kuvuga iki bikazana ikiyago bicibutsa umubyeyi utuntu tumwe tumwe atari bwayagira umwana ntamaga ashobora kutumuganirira ahanini nico novuga.
None iyo uri kurabwira abana yuko ufite igitabo cyasohotse abana bato bato cyane cyane ubabwira ko harimo utugani utuhe kugira ngo bumve bashaka kugisoma?
Imigani irimo hari umwana yasomye barampa agahwetu kuko abiwanje ngo narabasomeye nkabona batangaye bakambwira ati rero wariyumviriye igitabo uracandika mbona umengo baracangaye ko ivyo bintu bishoboka. Imigani umugani urimo uwo mwana wundi yavuze ayaguma asubiriramo mama wiwe ni umugani uvuga ngo wongorora wumvuna aho kamwe kashatse kugorora kandi kabona umengo ntikagororotse ntigasa neza ubundi akamubwira atoya ni ukunkoze ni ukumeze ahubwo mfata ukundi abandi banshima ukundi.
None hari ibindi bitabo mu gihugu ubona byari bisanzwe bihari ibyo bike byari bisanzwe bihari byo wabona biri mu iki ibishobora kuboneka muri iki gihe byo biri mu iki mu gihugu?
Ndamaze kubona hano mu gihugu ndaje ibitabo nari maze kugurira abana localement nari maze kubona amabibiliya ubona ari byo bigwiriye ibikorerwa mu Burundi hariyo igitabo cya bibiliya y'abana hariho umuntu yamfashije gucapa muri kino gitabo canje yitwa Jimmy Gildas Dusabimana yari yarasohoye agatabo kavuga ku mauti ya kera y'Abarundi ku bikoresho bikomakomeye by'Abarundi bya kera ako gatabo kitwa Akiwacu. Ubundi sinovuga ngo nari maze kuja gutembera ndondera byinshi ariko ndazi ko kuva gasohotse bariko baransaba yuko nogakora mu Kirundi ngo barakenera cyane kuyigisha kw'abana mu Kirundi.
Igitabo cawe umuntu ashaka kucyumva gute aba ari mu gihugu cy'u Burundi canke abari hanze cyane cyane abarundi bifuza kwigisha abana babo ikirundi imigani y'ikirundi bo kironka gute?
Uno munsi ndi kongerageza kugishira kubyerekeye gushikira bo hanze uno munsi ndi ko ndagerageza kugishira kuri Amazon ndasise le format Amazon ahanini kiba gikoroganye mu Burundi n'ingene bazoheza bakagushikira mu kuriha ivyo baguze ico nico ngiye ko ndaregla. Hanyuma hano i Burundi gushika uno munsi umuntu arampamagara akambwira ko afete le temps yuko ndabisohora nkavuga ko biri ko birasohoka sinaronse umwanya wo kuja kurondera amafande vante nasanze anguma y'abahinduni n'iy'abantu bagishaka ari benshi camba ndadresa iyo demande ihari imbere yo kontakte n'amafande vante ejo uno munsi gushika uno munsi abantu barondera jewe.
Yego, none yego kuronka hehe canke mu Burundi bo gusanga hehe?
Barashobora gusanga kwishira hamwe cyanje cyitwa Let's Shine ikorera muri Rohero canke bagakoresha nimero y'iwanje 357 71 122 244 171 242 244.
Yego, urakoze cyane rwose Ines ndeshura ubusa ku makuru duhaye ku gitabo gishasha muri bike cyane bihari mu gihugu cy'u Burundi cy'urwaruka cy'abana. Turabashimiye ku kanya mufatiye kuganya n'Ijwi rya Amerika.
Ndabakengurukiye cyane nanje.